Mwarabuza nchuti mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika namwe cyane cyane mukunda ikiganiro dusanga ijambo ikiganiro dusanga ijambo cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije tukaba rero twatumye abashinga ntahe bakomeye cyane rwose ikaba nononseye umwuga w'amisha bakuru turi kumwe na Willy Nyamitwe akaba ari umuhanuzi mukuru biro kwa Perezida w'Urundi tukaba turi kumwe na Eric Manirakiza akaba ari umumenyesha makuru akomeye cyane rwose yarongwe ni Radio RPA turi kumwe na Fabien Cishahayo nawe nyene yanonose ivyerekeye guhanahana makuru n'ubumenyesha makuru nyene akaba kandi yari umwigisha muri kaminuza muri Canada mwaramutereza abashinga ntahe mwiza
amahoro
mwaramutereza imbere kudutangura rero hari ibibazo bitandukanye nashaka ko tuvugana ko cyane cyane akamo katewe n'amenyesha makuru gasaba ko imyerekano byo bise ku munsi wa kabiri gwatsi rutoto mardi vert bibandanya hanyuma akaba kandi n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki yateye akamo kavuga ko mu gihe Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yotangaza ko itoje mu kiringo kya gatatu cyane kabiri bivuye ku kuntu abantu babona ibyo biringo boca basaba abanyagihugu kuja mu ibarabara ikaba kavyiyamiriza hanyuma imbere yuko dutangura kuri ibyo bibazo ariko nashaka ubwa mbere mu Burundi mu miseze harabaye imyirekano ikomeye cyane rwose nyuma yaho umenyesha makuru Bobe Rugurika akaba n'umuyobozi wa Radio RPA apfunguriwe eka harabaye n'indi myirekano mito mito mu nyuma yakurikiye nashaka ubwa mbere n'ambere mutubwire mbega ibintu ubu mu Burundi byifashe gute dutangurire ku mushya ntahe uri Nyamitwe
yego murakoze cyane kumbaza icyo kibazo nibaza ko mu Burundi usivye ko y'amatora yimirije usanga hariho utuna turi yadushobora gutuma abantu badatekana nayo ubundi umutekano muri rusange wifashe neza haraboneka hiyo no hino rero ibintu byoba bifise intumbero za politiki bigenda bifise isano na politiki bishobora gushika mugabo nyaza ko atabwo kwibaza yuko yugisha
mushya na Eric Manirakiza murakurikirana makuru yo mu Burundi eka nti haheze gihe kinini cyane rwose mubuyeyo kandi murabaye n'umumenyesha makuru murakurikirana ku munsi ukuntu bigenda mbiga muravye ibiko biraba muri iki gihe mwebwe mubibona gute
kino gihe nico no kwita mu rurimi rw'igifaransa contexte particulier igihe kidasanzwe mu mateka y'igihugu cy'u Burundi hariho iby'amatora mugabo hariho iby'umukuru w'igihugu agira heze ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco cavuye mu masezerano ya Arusha n'ibyizwa shingiro ryemera umukuru w'igihugu asa n'uko mengo ashaka kubandanya ikindi kiringo bigatuma rero abantu badashoka babyemera hanyuma n'igihe kandi igihe abarundi benshi bari mu bukene buteye ubwoba ubukene bwinshi bwiyongereye ubona abantu batagira aho batumutwe gatuma rero ibintu byose biriko biraba ari urusurikiranye rw'ibintu byinshi byagiye biraba na cyane cyane ibintu byerekeye byo butungane icyo no kwita akarenganyo kaba ukabona ubuye abantu rero basa nuko bariko barita na cyane cyane ko ikiringo kiriko kiragera cy'amatora yuko inzego zishasha z'igihugu zishobora kujaho
ikiringo cy'umukuru w'igihugu kiba icakabiri cyangwa icagatatu ni ikibazo tuzogaruka ko kuko mu bibazo twateguye si nibaza ko taronka kanya ko kugishika ko kandi ico ni kibazo n'abantu banonosoye byerekeye constitution Burundi bashobora kuzodadanura ariko nashaka kambaze na professeur Fabien Cishahayo nawe nyina tubwire namwe ndazi ko mukwikirana iba mu Burundi mbega muriko mubiha insiguro imeze gute
ivyi Burundi urabona twabaye mu ngwano imyaka myinshi harima abantu bashikiriye ubutegetsi baragerageza gukora ibyo bashoboye ariko iki kiringo turimo kirakomeye nico gituma niteje yuko abantu banonose ibintu bya constitution nkabijya bya manda ya gatatu ya president Nkurunziza babitorera umuti hanyuma akamenya nyene bizogenda mu mizi za ko hariko haragira iby'amatora
uri Nyamitwe mwavuze ikibazo kivuga ko amahoro mu Burundi asasagaye hariho abantu benshi bashaka kuvuga ko imigomuko canke imyerekano babonye itari bwashike mu Burundi hanyuma mukaba mwavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko iyo amatora yimirije hama haba ibintu byinshi biteye kubiri n'ibintu biba iminsi yose muribaza ko imigomuko twabonye eka imyerekano twabonye yose yoba iva ku matora duhinsigiro mwa mufisa
oya murakoze cyane sinzi ko mwakurikiranye muri kahise ku Burundi afatanyije
hagufi nuko vuga ko iyo twimirije amatora harabaho icyo bita mu Faransa fibre electorale hariho byinshi haba imbere matora y'ibihumbi na cumi haba imbere matora y'ibihumbi na gatanu urabona ko hariho ibintu bishika biba bidasanzwe kuko nibyo kiba kigeze mu bihe bidasanzwe hanyuma rero nashaka kugaruka nko kutuntu tumwe ushaka uwoteranya murabyi yuko higeze kuba havugwa nk'abantu ngo ni barugoti ngo bagenda mu ijoro bagenda n'imipanga ahantu bakabarondera bakababura bakabura abo bafata bariho munyuma kumva ngo hari abantu bigeze kuvuga ngo bagenda barahongora amenya abantu abandi ngo bagenda ngo bafite agashinge baza baracumi barabyibura agashinge iyo rero twimirije amatora hariho abantu bato bagerageza guca igutu abanyagihugu bakaza inyigisho zo kubatera ubwoba n'abandi nabo bigenze kutari ko kuko baba batinya ko abandi bashobora kubatsinda amatora cyangwa babona yuko atacyo bari bunobe muri ayo matora bakaza inyigisho zitari zo cyangwa abandi nabo nyine bakigenze kutari ko kuko baba bafite ubutegetsi bashaka kugumya ugasanga hariho nk'icyo twita ecedozeri nk'ahantu muragira ati muri kano karere nta wundi muntu avuga ko hakorera atari jyewe naramaze gushinga imizi rero n'ibiko biraba ubu jyewe ndabifatanya n'ibyo byose byaba byarabaye ubwa mbere murumva neza yuko hariho nk'intari ziba zijyanye na politiki na eric yagacishijemo ati hariho ngo cy'umukuru w'igihugu ngo coba ngo coba kigira kigira igihugu kigira gatatu n'ibindi ugasanga abandi bakagira bati icyo kiringo kizaba kiba gishya kabiri iyo turi n'abanyagihugu kuko abana aho bavuze muti icyo tuzokigaruka kwa hanyuma hariho umwanya ukwiriye
ego mushanahe Fabien Cishayo umushanahe wili nyamitwa ravuze ibintu bihambaye bivuga ko igihe cyose yabaye amatora nivyo imyerekano yabaye ubu nitwari bwayibone nivyo ariko nko mu 2010 amagrenade yarategwa mu ibarabara eka no muri iki minsi heze haravuze barukoti nko bavuze haravuzwe abantu bicirwa mu ruzi hariya mu zakirundo ibintu byinshi cyane gose ivyo byo babiva kuki mwe mwuba mwiheza ibintu n'ibindi
kenshi na kenshi biva kubera yuko muri Afrika umenga tuja mu matora umuntu wese azi ko azotsinda utsinze rero ntigira yemera yuko yatsinzwe ariho nk'abantu usanga bafise imigambwe biriko baravuga ko bafise umugambwe mugabo hagera amatora abanyagihugu bakamwima amajwi kuko ntabafise hama rero uwo muntu hageze amatora acavuze induru ngo reka ngo ntinkunte nkazoba ngo bazovye bazosahura sinzi ko wibuka nkundikije yuko kuri radio turavugira ko nigeze kubwira umuntu atwara umugambwe nti murashobora kutwemerera yuko mutsindwa muzokwemera ibyavuye mu matora ntacyo yavuze kandi urabona yuko hari abantu batsindwe batabonye amatora barayibye abantu bari baje gushengera ayo matora baravuze ati aya matora ya naho habaye utuntu tumwe tutameze neza muri gwinshi amatora yagenze neza ariko ntiyabujije yuko haca bagira abantu bavuga ngo oya turabiyevye ngo barabyibye
egome Eric Manirakiza ego nivyo muri iki hariho nico kibazo kindi ciyongereye ko gituma abantu bashuye imitwe imanda ya kabiri imanda ya gatatu mbega ni kuki insiguro twoha ibintu vy'amabishika mu Burundi ni iyihe aho twama tubona ko imbere y'amatora haba ibintu bidasiguritse neza gose insiguro mwe mwoba mu bihe
gatoya nagira mvuge yuko barugoti barabayeho ivyo simbeshere na jewe narabibonye icya kabiri ku kibazo wabajije hari ingorane y'uburongozi mu gihugu haba ku rwego rw'igihugu haba mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu haba no mu migambwe wanashaka no mu mashyirahamwe yigenga izo ngorane ziriho kuko usanga abantu barikunda baba bashaka yuko umengo nibo bakwiriye kuba muri ibyo bibanza umengo nibo babishoboye hanyuma rero ugiye ku rwego rw'igihugu naho usanga abantu bahagurutse kurongora inzego runaka badakora akazi nk'uko amategeko abivuga cyangwa uko bobo baba babona yuko ibintu bitegezwa kugenda barakoreshwa bagaca bakora ibitari byo ni nawo mutego novuga yuko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwaguyemo inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi kuko igihe ijya migambi ivuye mu matora iyo ubutegetsi bwigenza neza mu kwigenza neza no kuvuga iki iyo ubutungane bukora ntihabe akarenganyo kuko akarenganyo karabaye n'ibyo guca mu migambwe ibimanyu biturutse kuko harimo abantu nyene muri iyo migambwe baba bifata uko hanyuma ubutegetsi umutego bwaguyemo bwagiye muri ibyo byiyumvira yuko biko burashiraho ndukuvuga gukrea recondition zotuma bazorambira ku butegetsi giye kirekire ariko niwo mutego waguyemo kuko mu gukora ibyo habaye icuka kibi mu gihugu ni naho hatanguye kuba ibyo bintu by'imyerekano abanyagihugu bararindira ubu rero babona yuko mengo ibintu nibishobora guhinduka abantu barita niko byamabimeze murabe no ku isi yose ingene bimeze ibyo bintu rero ni ibintu byaboneka abantu batabibona no
reka ico kibazo cy'uburongozi tukibaze umushya nawe iri nyamitwe
yego murakoze cyane numvirije mugenzanze iri kigase kirije hajya iyo tugeze mu bya politiki umwe yaragira ico ashikirije uco wumva neza nawe nyene ko afite aho yegamiye muri politiki nk'ibyo bya barugoti ushima batabaye ushima byari ibintu by'ibihomekerano cyangwa by'ibirenganya byabayeho abantu none ko uko bajya ariko bagiye ni kuki umuntu ashobora kwibaza ati ni kuki bafata nk'abantu ngo bagenera ibigoti n'imipanga bakajya mu makaritsiye cyangwa mu makomine bavuga ko agwiriyemo ubwoko bw'abatutsi urumva ko wabona kumenga ni umugambi abantu bafite guteranya ubwoko hano mu Burundi kuko uvuze umupanga na barugoti wamenga abatutsi batewe n'abantu b'ubundi bwoko n'abahutu
hariho narindi
hariho abantu bagendana imigamiho abantu bose bibaza bati kugira duteyigwe n'abatutsi muri amakaritsiye yacu y'abahutu cyangwa bati bashaka kwirukana abatutsi baba bana rero ibyo rero bifite intumbero n'imigosi ya politiki iri gushaka guteranya ubwoko hano mu Burundi ariko tugira imana icyo twarashoboye kugitsimba twaragitsinze kandi cyaramaze kuvaho neza ko tutazogaruka ibindi bintu nk'uko ubwa mbere bakoresheje agashinge bagakoresha abakura amenyo bikavaho
kubaho kw'abarugoti n'intumbero za politiki kuko ukubaho kwabo barabayeho
Monsieur Nay Fabien Cicayo mu gihe koko hoba hari nk'abo abanyapolitike boba bari nyuma y'ibintu by'amabiba nk'akaguma mu gihe ubwo burongozi bwoba nabwo nyene ari bubi nkoba arakaryo kwa abanyagihugu kugira ngo bikure ko nk'abategetsi babicanke abo bategetsi abanyamigambwe bandi boba bashaka kaguma mu Burundi
muri demokarasi turamaze gushika ku kintu kugira ngo wikure ko umutegetsi mubi urindira ko amatora ashika kandi duca dutumira abantu bo hanze n'abandi muri iyo migambo yose iri ngaho bakaza bakaraba hanyuma rero ayo matora aheze bakavuga bati barya batsinzwe nibagende barya batsinze nibinjire nje nibaza ko ari byo duteye ko muri iki gihe ubakunda utabakunda abanyagihugu babatoye urabemera hama bakagutwara iyo niyo demokarasi
iyo siyo nzira yoba inzira nyayo aho kutera kaguma mu Burundi ugasanga abantu bose igihugu gisubiye inyuma Eric iyo ntiyo bari inzira nziza abategetsi batwaye nabi eka uburongozi bubi aho ukuri niko rangira muri ayo matora
ku bisanzwe niko byategezwa kugenda mu ntwaro nziza ya demokarasi hariho ubutegetsi bwubahiriza abanyagihugu n'abanyagihugu bakubaha amategeko abahari ariko ingorane nyamukuru iri mu Burundi nuko kenshi icyo umutegetsi avuze umengo n'iryo tegeko naho kiba giteye kubiri n'amategeko aba yanditswe hari n'amategeko rero yagiye arahindagurwa kugira bayakoreshe mu buryo bwo gucinyiza abantu gucinyiza ibinyamakuru ibyo nibyo navuga bibi byabaye hanyuma ikindi naco iyo habaye akaguma nkuko hose biba hari abantu usanga bita abaspeculateur baba bashaka kuyuko bari kipera situation abo rero n'ubuya sinshobora ibyo ntangaza yuko abanyepolitike mu Burundi batari nyuma yabyo bari nyuma yabyo ibyo nta muntu yo bihakana
bari nyuma yabyo ibyo ntibisha gutuma abanyagihugu bashavura bakareka kubatora
ariko rero ga Frederic ikindi naco nukuraba inkurikizi y'iyo situation kuko abategetsi bahari bazosubirirwa n'abandi arezo canke hirya yejo ibyo nta muntu yo bihakana ariko ikindi nuko n'abategetsi bandi bazoza bazogira ingorane nk'izo abahari ubu yabafise kuko abanyagihugu iyo babamenyereje kugumuka ku kintu cyari cyo cyose kuko iki kintu cyari cyo cyose umunyagihugu yategereje kugumuka ko kuko hariho ibintu abanyagihugu bategerezwa kubaha bategerezwa kubahiriza. Ibyo rero umunyagihugu wese azobona yuko mbengo aho bashatse kumugarura si hashaka ako kaguma n'ubundi kazogumaho nizangorane n'ubundi tuzoguma mwo zitazokwigera zihera. Ibyo rero nuko abantu bari baba muri societe civile na cyane cyane no mu maradiyo hariho ibintu ngendegwa ko botegerezwa kugaruka ko mu kwigisha abanyagihugu ibintu bimwe bimwe abanyagihugu bategezwa kuba.
Icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose Eric Moshkirije na Shakambaze Fabien Cishayo. Meza sigaye kugira ngo amatora abese menshi ni nk'abiri nusu atatu hari ikintu cyokorwa muri kigiye kugira ngo haba abanyapolitike haba abanyagihugu haba societe civile bose bumve ko nkuko umushyana Eric yabivuze iyo umenyereje abanyagihugu kugumuka ku kintu icyo cyose gishobora kuba n'intambamye no kuri bo muri kazoza ikintu cyokorwa muri kigiye ni majambo make
cyane baza ko majambo make cyambere nuko abanyapolitike bashaka ko abanyagihugu babatora nibabegere babagire bati ngiye imigambi n'imigabo twagwe dufise hanyuma rero ihijya yeje mu kwa gatanu tuzuza mudutore kuko muzamunwa mwabyumvise muduhe ikibanza muri leta tukugira ngo dushobore kubikora kuko kwa muntu avuga ngo barya bameze nabi ntibagize bijya ntibagize biriya nawe atabye ufise kurikora babwira uzogira niba gutora ntaco bimaze hanyuma abamenyesha makuru nabo n'ukuri bare bakwiye gufata akazi kabo nka nkama kuko barafise uruhara runini yacane muri ibyo bintu biriko biraba. Turakeneye yuko bavugisha ukuri bakareka kuza baravuga ibyo bashaka kuko igihugu kirashobora kuca kumanga kubera
ibyo. Icyo kibazo turagikaruka ko mukanya ariko ikamba mu gusozera kuri ibi twako turavuga katubaze n'umushyira ntahe w'irinyamitwe atubwire niba hari ikintu cyiza cyokorwa muri iki gihe muri aya mezi asigaye kugira ngo abarundi eka bashi mutima hamwe n'abanyapolitike batandukanye baba bari ku butegetsi bari mu migambo itavuga mu na leta societe civile bose babone ko amahoro ari kintu ubwa mbere na mbere cyo kubungabunga mu Burundi hari kintu cyokorwa kugira ngo abantu bose basubire bagarure mwizera muri kigi.
Murakoze cyane igikorwa ni igikorwa mbere iminsi yose mu buzima bwa minsi yose bw'igihugu intego zitandukanye ziragerageza kuguma zihumuriza abanyagihugu kugira ngo biteko ibikorwa by'iterambere muri rusange. Mbere nibaza yuko abenshi abanyagihugu benshi batekanye ugiye mu ntara hagati ukaza mu ntara zose abantu baratekanye abadatekanye ni baki n'abantu ari kurusha nta rusanga nuko nyine bacya baronka aho bavugira ku radio bari binyegeze inyuma amashyirahamwe yitwa ko adahamirije ibitero bya politiki.
Mugabo mushya nawe iri imyiyerekano twabonye mu Burundi yari ikomeye cyane rwose ntibara abantu bakeye.
Ibyo ni abantu bakeye kuko n'abantu bakeye kuko urumva iyo amaze guca ku radio akaronka aho avugira akaba akoresheje ibinyamakuru nabyo nyine usanga bimwe bimwe biri mu ngendo za politiki usanga bafise aho begamiye nabo nyine muri politiki uca usanga rero hariho agahaze ni ibyo byonyine usanga bishobora gutera induru. Ni bimwe ngira ngo Fabien ahejeje kuvuga ati ufise icyo anegura ubutegetsi kanaka arindira amatora akajya gushyikiriza imigambi yiwe none ufate nk'abantu bavuga ngo turi ngo amashyirahamwe amajana atatu muri uko mubona hatiruka abantu bakeya bari kurusha bari munsi y'abantu batanu babanza gufata nk'imiryango yabo bakayinegeza ruhanze agataza ngaha akubwira abantu ngo nimuze mugumuke mugari amashyirahamwe ari ibihumbi bitandatu yibereye ku kivi ariko arakora kugira ngo ateze imbere igihugu. Ibyo rero murumva yuko aba ari ibintu bifite gusa isano n'ibyicaro bya politiki azaba kubararondera akagerageza kuvuga ngo ubutegetsi ngo bwifashe nabi ngo ntacyo buko barakora mugabo nawe atamugambi n'umwe urashe yerekanye ashobora kuzana kugira ngo igihugu gitere imbere. Ni nk'ibi rero nagira ngaruke ko gato kuri iyo yavuze ngo by'amategeko ngo amwamwe ndahinyanyurwa nka y'umwuga gusanga hari amategeko ngo umenga ntiyorohereza umwuga mu majyambo makeya novuga nti icyo bategereza kumenya ni uko mu gihe abamenyeshamakuru badashoboye gukora umwuga neza nk'uko bakaza barashyikiriza inkuru zisivuto abanyagihugu bityo bisaba ko ubutegetsi bugerageza kurondera n'amategeko yutuma abari ko barata umurongo basubira ku murongo ibyo byarabaye nabo bidera.
N'ubundi ku kintu cyokorwa nibaza ko urufunguzo ruri mu minwa y'umukuru w'igihugu niwe ajejwe igihugu niwe abazwa byose ibintu rero hajya aya ugira akantu gatoya abantu bagashobora gutekana icyo dukwita ibintu psychologique yovuga ati ikiringo cha gatatu jewe ntacu nkeneye biramezi cha kabiri mure meza abatorundi mukuru w'igihugu hari ibintu byinshi byo cha bihinduka cyane ubunyene muri ibyo bintu bavuga z'akaguma niki ariko bagumye bitega imitego bakavuga bati ndabantu bari kurushi uwo mutego n'ubundi bazogwamo nibarabe nyabona ibyo bintu bari kubarashikira
ibyo byo
barega birafise ishingiro naho umuntu yo barumwe ariko arashikiza icyumviro ciza kirashe gishobora guterera igihugu mu nzira y'amahoro n'iterambere.
Ego mu kanya gatoyi cyane gose tutanduke kuri cha kibazo cashikijwe na Fabien kivuga ko amenyesha makuru ashora kuba bata umurongo rimwe rimwe nashaka mbaze eka dutangura kuri wewe Eric Manirakiza ari abantu bavuga ko kenshi na kenshi n'igihe abamenyesha bakuru batangaje ko bazo bari kwatera kamo abanyagihugu kabasaba kugira imyerekano ku munsi wa kabiri mardi ver cyane ku munsi wa kabiri ugwatsi rutoto baba bariko bataye murongo babaye nka bamenyesha makuru nkabo bita mu bihugu byo hanze journaliste d'opinion aho muhavuga kwiki
ikintu cya mbere nibaza yuko badahamagarira abanyagihugu kugumuka cyane konona umutekano w'igihugu ariko ibyo bariko baraharanira barafite uburenganzira bwo kubiharanira hariho uburyo bwinshi burekuwe n'ibyizwa shingiro by'u Burundi yuko abantu bashobora kugaragaza umubabara wabo ni hahandi nyene ngaruka nti inzego z'igihugu zidashoboye gukingira abene gihugu abo bene gihugu bafata izindi nzira ufate kuri bijya byabaye kumumenyesha makuru rugurika bijya byagirije bamwagirije ni ibintu bitagira gura bitagira aho bifatiye bidashingiye no ku makuru yoba yaravuze ibyo rero iyo abantu tuvuge nk'umucamanza kubera ari umucamanza ashobora gukomva ku muntu hanyuma akamupfunga ari ibintu avuze ati umagirije n'ibintu umuntu agacapfungwa ibyo bintu byategezwa guhera nico gituma nibaza yuko bavuga ati ibi bintu nakarenganya umuntu ntashobora kubandanya ariko arabyemera ariko iyo batohoza bakavuga ati rugurika ni radio RPA babeshe ibi bintu bavuze sibyo aho oya bamaze kuvyerekana barashobora kumukurikirana kandi nta muntu n'umwe azomubugira nibyaboneka yuko babeshe hanyuma hari ibindi nabyo bita derido press le derido press nazo hariho urwego sense hariho izindi nzego mu bamenyesha makuru bashobora kuraba amakuru ingene yatanzwe ibyo nabyo deontologiquement cyangwa ethique urashobora gusangamwo hariho ibyo dokwita le lacune ibyo sishobora kubihakana mugabo nabyo izo lacune umuntu ntazifungirwa ariko umuntu aramubwira uti beshuza bino bintu wavuze sibyo kandi ikintu harya gikuru ku iradiyo cyangwa kumumenyesha amakuru iyo yatanze inkuru itariyo ukamwereka yuko inkuru yatanze itariyo ukamwobrija yuko wenye navuga ati inkuru twatanze siyo ikintu twomenya nuko iradiyo ifise icyo nakwita pouvoir ihambaye irashobora guturira cyanke igashobora gukiza ibintu byinshi ibyo rero abamenyesha makuru bonyene bategeza cyo kwita cyo kwita responsibility nibo bategeza kukimenya kuko iyo mumaze kugira pouvoir naho nyene uramenye ingene uyikoresha atari mu nzira yo konona
Fabien Tshayo kuri cyo kibazo mwe mukivuga ko iki hari bavuga ko hariho abamenyesha makuru bashobora kuba bari kwatangaza makuru badashaka kumenyesha biriko biraba ahubwo usanga ari nk'aba journaliste d'opinion mu bivuga ko iki
cyo kibazo kirakomeye cyane kandi ndanezere no kumva Eric avuze yuko iradio ifite pouvoir ikiza kuca yibuka ku ise responsabilite zikomeye jewe mporanira za nk'u muri etazini muri ni demokrasi ikomeye kandi babubahiriza amategeko yerekeye ibintu byo kumenyesha makuru umuntu yoja ku iradiyo akavuga ati ndazi uwakoze icaha iki niki niki bamwe bakirira babikiraje ndabazi yaraje naramuhaye interview yarabimbwiye yarambwiye nyine byagenze hamwe uwo muntu acarigira muri etazi ni uwo mujournaliste bacaba muri kuko nyine ati yakoze akazi kiwe neza hanyuma hariho undi muntu yavuze ngo yarabirimwo uwo muntu akomindura ati jewe sinari ndabirimwo nari mu Rwanda ehe ngibi bipapuro bivyerekana hanyuma ariko uwo muntu ntiyigeze amubwira ati ingo nawe kuri iyi radiyo ubivuge uyiregure cimbo n'amakosa akomeye cyane ujya muntu yagize mugabo jewe sinshaka yuko bafunga umuntu nshaka bamushire mu ntahe hamintahe ni ya mwagira amategeko y'u Burundi agakurikizwa bamufunge niba azofungwa hama adafunzwe naho basanze yera bamurikure nta kindi ariko cyo ufata umuntu gatamumvuto bijya bica biturira igihugu
n'abarore
nyine abantu bose bace bavu hasi
ego
bamaze kuva hasi nta wasuye kwiyumvira nyine wa mujurnalise yakoze babu dawati oya ntusibure nganzira kumfunga gusa mugabo jewe nibaza muri etazi ni umuntu arashobora gutanga urya Bob Rugurika nka karorero ka journalism nziza mbarira
reka tubaze n'umushyana ubiri nyabitwe nawe nyine agire chavuze ku bavuga ko hariho nkamyesha makuru wo barenga karimbi ugasanga ariko batangaza ikabashira aho ivyimubiro vyabo vya politike bi
urazi izo izo bavuga icyo mwomenya cyambere cyo nuko ubona ko bakora nk'abanyepolitike urarondera itandukaniro riri hagati y'abamenyesha makuru ari mu Burundi n'abanyepolitike ukariondera ukaribura nk'icyo kibazo cyonyine cyashitse urabona ko ari ikintu gifatanyije isano neza n'ibihe bya politike turimo ibyo kuvuga ngo badubandanya na Rivière urabona ko ari ibintu bisa neza na politike rero bigiye bavuga ngo bajournaliste d'opinion aha mu gihugu ngira ngo nibo gusa usanga hariho nk'amaradiyo yashinzwe n'abanyepolitiki ugasanga abanyepolitiki bashobora gutanga amategeko barumvise nk'umuntu abari mu kiganiro ari mu kiganiro bakamusaba kwishyura abamenyesha abanyagihugu bamubabize agasaba kugenda ndavuze yuko abantu asarimukana murumva yuko ngaho umuri iyo radiyo aba bigifisemwo intuze iyo yari mu banyepolitiki sinduhije ariko aharira n'umenyeshamakuru kwitwa Fred mu kiganiro kabizi ibyo nta n'umwe atabyumvise yari ku iradiyo ibi biriko biravugwa nabyo by'umuntu jewe nagikurikiraniye hafi umuntu baramuvuze yuko yagiye mu bwicanyi arasaba yuko yoroswa icyo bita droit de réponse baramwankira gushika ntahava ajya kurondera abandi bamenyesha makuru mu yandi maradiyo aragenda mu zanuro zanze n'ahandi baramwankira bati buje mu mategeko urinda kugirira demanti hariya nyine kubeshya ibintu hariya nyine babivuze mugabo ndababwira nihehe byanditse yuko umuntu hariya bamwankiye atoja kurondera ahandi abikishe arateba aratakambira n'igihugu ati basi jewe ko mbona abanyagihugu bagira banyirukeko jewe sinari mu gihugu urabivapuro ngibi yamaze kubyerekana bukeye ngo yabikoresheje mu bugenzi kandi hari n'abandi bantu bari bagiye bajanye bashoboye kujya gusura bati uyu muntu twari kumwe twagiye tujanye turajabuka tujya mu Rwanda twese turi hamwe urumva ko ari amakosa akomeye akugwa muri kino gihugu ubona ko abamenyesha makuru nabo nyine ubwabo bafite intumbero za politiki bagenderako bafite ukuntu bagwanya ubutegetsi bakanga yuko abantu bagerageza kubasubiza ku murongo icyo ni kosa rinini n'uko kuri hari gihe ndabiraba nkagira n'ubwo bavuga nti mbega abamenyesha makuru dufite tuzoshobora kujya muri ibi bintu wa severe w'ukumenya ukuri no kunyanyisha abarundi bakora uku nyene muravi ibintu bya sentebe ingene bitera ingorane kubera ko abamenyesha makuru badashobora kuvabanura n'imigambi barimo cyangwa n'ubwoko baba barimo babonye yuko umenyesha makuru ategereza kuvugira abanyagihugu bose muri ibi bintu muguheraheza nagize ikiganiro ndiko ndavugana n'uburongoye ibeji ndamubaza nti bibira ingene wewe ushobora jewe maze umwaka ndongoye igisata cy'ikomeza amakuru mu nyoro by'umukuru w'igihugu bakera bavuga ngo amakuru niba yaronka ngo ntibatumako kino ndibatumya ko iminsi yose ndabarungikira email ndabarutelefona nkongera nkabarungikira SMS ariko maze umwaka ntababona ndoje ndashigikiye bige Eric yavuze ati ni kuri radio irashobora konona nkuko yokiza izo mu Burundi rero hariho byinshi bishobora konona n'icyo gituma usanga abantu bamwe bari koragiriza kwa mama mugabo ngira ngo hazogera igihe babyumva
igome reka tusozere ngaha ibibazo bibiri duhereje ko nibibazo bihambaye cyane gose kandi nibaza ko tuzogaruka ko ndabashimiye bashinga ntawe mwese ku kuntu mwa koze izimari ku radio yacu ijwi rya Amerika murabamenyesha bakuru mwese mwanonose uyu mwuga kandi ndashimye cyane rwose ukuntu mwatoye akanya kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye biraje ishinga Uburundi n'Abarundi hanyuma nkabanza gusubira kubatuma ko munkundiye tukabandanya ibyo bibazo tutashoboye kunonosora neza mwakoze cyane rwose mushya ntahe wili Nyamitwe urakoze cyane rwose mushya ntahe Eric Manirakiza ndagushimiye nawe Professeur Fabien Cijayo mwakoze mwese
urakoze
ndabashimiye cyane namwe bavandimwe bakunze radio ijwi rya Amerika cyane abakunze ikiganiro dusanga ijambo kuba mwaduteza amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.